Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni Samia Nya i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi amashirahamwe hamwe n'amadini ntibirekuriwe gukoresha inama rusange canke guhindura inzego nyobozi imbere y'amatora atekanijwe mu mwaka w'2020.
Kimwe rero mu bitera indyane twabanyamashengero ni ukuniganira ubutegetsi. Ubure tukavuga reka ahubwo ibi bintu byo kuniganira ibyicaro bibanze bihagarara abantu twese twikonsante cyo kimwe n'abaronga amashengero gutegura amatora meza.
Uyo ni Pascal Barandegui umushikiranganji w'Uburundi ajejwe intwaro yo hagati.
Ku ngumengo umushikiranganji reka tuma haba akajagari mu mashengero kuko mwe n'ivyo biratera ingorane kuko habaho nyanzwe amategeko asanzwe agenga ayo mashengero.
Uyo nawe ni Maître Jean-Pierre Guimana akurikiranira hafi ibibazo by'Uburundi n'akarere k'ibiyaga binini. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abadandaza bisima mu Burundi bayigurisha ku giciro kirengeye. Inkuru y'imiryango mu Rwanda irondeza abagabo babiri batwawe n'abapolisi bakuye modoka itwara ingenzi, hamwe n'inkuru ivuga ku muryango Ibuka wita kuba rokotse genocide unegura imiryango ihakana abana yasigaranye bakiri bato. Tuburazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mukanya mugenzi wacu Aloyse Bigirimana yadushikiza makuru havugwa hirya no hino ku isi, ariko reka tubabanzirize aya makuru ku nkuru idushikiriye. Mukanya ivuga ko perezida w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje ko indege za kajugujugu zibiri zasikaniye mu kirere zishe abasirikare 13 b'Abafaransa bari mu gikorwa cyo kugwanya intagondwa za kiisilamu mu gihugu cya Mali. Macron yavuze ko abajejwe ababajwe cyane rwose n'ayo makuru yatangajwe ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba. Ndege zasikanye igihe cy'igitero abasirikare b'igihugu cy'u Faransa barikorakora kuri uyu murwi w'intagondwa za kiisilamu. Yatangaje kwa shigikiye abasirikare b'igihugu ciwe, yongera arashimagiza umwete n'ubutwari bwabo. Ayandi makuru havugwa hirya no hino tuyashikirizwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Hano muri Amerika, sentare ya leta z'ubumwe za Amerika yategetse ko uwahoze ari umuhanuzi muri presidence Donald Megan abwirizwa kumvira akitaba komisiyo y'abashingamateka iriko iratohoza ku byaha perezida Donald Trump yoba yarakoze bishobora kumukura ku butegetsi mu gihe vyomwagira. Umucamanza Ketanji Brown Jackson yashikirije cyo ku munsi wa mbere ko perezida atawubasha afise bwo kubuza Megan cyangwa undi mutegetsi wese yahoze cyangwa agikorera mu biro vyiwe ngo bareke kubazwa ibijanye n'iyo dosiye. Megan yabaye umuhanuzi muri White House gushika atanze imihoho mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2018. Izina ryiwe ryaravuzwe muri raporo yakozwe n'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller inyuma y'amatohoza yaragamije kumenya ko Burusiya bwakoranye n'abari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku ruhande rwa Trump mu guhungabanya amatora yo mu 2016. Ku bw'iyo raporo, Megan yabwiye abari ko baratohoza ko Trump yamusabye kwirukana Robert Mueller, ariko mu nyuma yarabihakanye ko Trump atabimusabye. Muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'inteko za MONUSCO ziri kubungabunga amahoro muri icyo gihugu bagiye gutanguriza hamwe ibikorwa bya gisirikare bigamije gukomeza umutekano mu gisagara cya Beni mu buseruko bw'icyo gihugu, nkuko byashikirijwe n'ibiro bya Perezida cyo ku munsi wa mbere. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Mark Hazukai yemeje ko abansi bitwaje ibirwanisho binjiye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana muri quartier ya Boikene bica abanyagihugu 8 ni muri ico gisagara cha Beni. Ubwo bwicanyi bwegetswe ku barwanyi bo mu muhari Allied Democratic Forces ADF murambarira ufise amamuko mu gihugu cha Uganda. Umushikiranganji w'ubutungane muri Israeli Avikai Mendelblit yavuze ko umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu akwiye kubandanya arongoye leta naho yagiriwe n'ivyaha byo kurya ibiturire mu ndwi iheze. naho abashikiranganje muri ico gihugu basabwa guca batanga imihoho iyo begetswe ko ivyaha ntaci itegeko rivuga ko umushikiranganje wa mbere Netanyahu araremerewe n'abatavuga rumwe nawe bamusaba kuva ku butegetsi kuva hose ntare mwegetseho ivyaha byo kurya ruswa mu ndwi heze mu gihe Mandelblit yahawe uwo mwanya na Netanyahu arahakana ko atagitsure cha politike cagiyemo akemeza ko yisunze amategeko y'igihugu mu kusaba yuko Netanyahu abandanya gutwara igihugu
Washington ijwi rya Amerika.
Muri ako karere nyene umuyobozi wa Human Rights Watch muri Israel na Palestina yarirukanywe na Israel. Ejo ku munsi wa mbere yagizwa kuba yarashigikiye abahungabanya umutekano muri Israel. Omar Shakir w'umwenegihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramaze imyaka 3 ari umuyobozi wa Human Rights Watch muri Israel na Palestina. Shakir hamwe na Human Rights Watch nyene barahakana ivyo vyagirije. Shakir akazubandanya ari umuyobozi wa Human Rights Watch muri Israel na Palestina naho atemerewe kwinjira mu gihugu cya Israel ariko azokorera mu gihugu cya Yorodania. Turukiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuzokozanya ko mu gihe ibinyamakuru muri Turukiya bishikiriza ko igihugu kiriko kiragerageza indege y'Uburusiya ikoresha ubuhinga buhanitse bwo kuzibira ibitero by'izindi ndege. Ibi biba mu gihe Amerika igabisha kwishobora gufatira ibihano igihugu cya Turukiya. Kubona Turukiya yaraguze ubwo bwoko bw'indege zifise ubuhinga bwiswe S-400 ni kimwe mu bishobora gutera amahane na Amerika ivuga ko ubwo buhinga bubangamiye inteko za OTAN. Umwe mu bategetsi mu bushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu yashikirije ko Turukiya ishobora gufatirwa ibihano mu gihe itosubiza izo ndege Uburusiya.
Washington ijwi rya Amerika.
Ibihumbi by'abanyagihugu bashigikiye leta ya Irani bariherereje amabarabara ku murwa mukuru Teheran bagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu kugumura abanyagihugu biyamiriza leta mu myiyerekano yatanguye muri uku kwezi.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri radio yacu bewa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu ntara tuyatanguye mu Burundi yaho umushikiranganji w'intore hagati yarutse kubuza amashengero n'amadini gukoresha inama rusange canke guhindura inzego nyobozi gushika amatora y'umwaka uza arangiye. Pascal Banandagi amenyesha ko guhindagura inzego nyobozi bishobora gutera akajagari igatuma icyo gikorwa gihambaye kigorana gutunganywa. Bamwe mu bashingwamanza basigura ku ngingo ihunyanga ibwirizwa shingiro n'ubwigenge bw'ikiremwa muntu. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ku munsi wa gatanu w'indwi heze, umushikiranganji w'intwara yo hagati yakoranije abaserukira amadini n'amashengero mu Burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ntumbero yo kubasaba intererano yabo ha mu nyigisho, ingendo hamwe n'inyifato matora y'umwaka uza. Pascal Bandagi yasozera inama nabo yavuze ingingo nyamukuru yibazayo ibashoboza.
Byumvikana neza yuko mu mashengero kugira tubishike ko amashengero aba yubatse neza atari mu ndyane. Kimwe rero mu bitera indyane twabanye mu mashengero ni ukuniganira ubutegetsi. Ubu rero tukavuga tuti reka ahubwo ibi bintu byo kuniganira ibyicaro bibanze bihagarara abantu twese twikonsantre cyo kimwe n'abaronga amashengero ku gutegura amatora meza. Ibi rero by'amasambure general yo gukurana bibanze bihagarara abaronga amashengero no munsi babandanye bayarongoye tubanze amatora. Ufite ikibazo rero kijyanye n'uburongozi azoza gishikirize inyuma y'itariki 20 z'ukwa gatanu. Sikiringo kinini kigoye kwihanganira n'amezi indwi busa ntanakwiye neza na 6 inusu ihangane
uko kwihangana metre Jean Zé Bigirimana akurikiranye hagufi ibazo by'u Burundi n'iby'akarere k'ibiyaga binini asanga naho kutabujijwe guheta honyangwa cy'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibyizwa nshingiro
icambere ni ngingo izotuma bamwe bamwe mu mashengero bategerezwa guhindura inzego bakurikije amategeko abasanzwe bagenga bazosanga bari kubarahonyora amategeko yabo agenga yo mashengero kuko nimba bavuga bati kiringo cyoteze guhera mu 2019 ashaka mu ntango z'2020 ariko akacavuga ati ntihagira bazotunganya amatora mu mashengero yabo mu gihe amatora yo mu gihugu ataraba twumva umengo mushikiranganje reka tuma haba kajagari mu mashengero kuko mwe n'ivyo biratera ingorane kuko habaho nyanzwe amategeko asanzwe agenga ayo mashengero ikindi kigira kabiri nuko iyo nyifato shanki yo ngendo y'umushikiranganje itandukanye cyane n'ibiri mwibwizwa shingiro rya Republika y'u Burundi dufatiye ku ngingo za 19, 31 na 32 ziratomora neza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuja mu idini kanaka ashatse kwemera ibyo ashatse bisigura yuko no munsi rero iyo umushikiranganje agiye kwivanga muri ibyo bijanye n'ingene amashirahamwe shanke amashengero atunganijwe habari uburenganzira gusanzwe gutekanirwa mu bwizwa shingiro buri ko buraho nyangwa
uwo munyamategeko anamenyesha ko amakenga ari menshi mu gihingingo ifashwe hegereje amatora
twibaza yuko hashobora kuba ari indongozi z'amashengero zashizweho n'uwo mushikiranganje hadakurikijwe amategeko kubera kumbure yabona abo bashobora guhindurwa kabagomba yuko ugumaho mugabo icyo cuko ibyo bihuye n'amatora shanke ngo babakuye imbere yuko amatora aba ngo byuhunga abanyamatora twibaze yuko atanamwe bifatiye kuko abo bazobasubira kumbure henshi n'abarundi kandi n'uwo batara barundi bateza kubahiriza amategeko bateza gufasha mu byo bashoboye ntawo deha uruhara rw'amashengero mu bijanye n'iby'amatora mugakwibaza yuko hariho umuntu kanaka wenye n'umushanji yishiriyeho shankaze yavuga ngo ujyaye ntiyo havuga ngo nibashobora gufasha iby'amatora ibyo no guhenga muri no kwivanga mu bijanye n'ingene amashengero akora tukibaza rero yuko mwe niyo ngendo ari ngendo idafasha na gato ahubwo ituma abantu bikeka bati mbega ku bijanye n'amatora y'2020 ubushikiranganje bujerwe intwaro y'hagati mu gihugu rwa ariko butegura iki ubwo ntiwe bazi yuko hari ubusuma muri ko burategurwa umuntu akibaza ati bari ko bategura bamwe bo mu mashira hamwe yiyita kwa dahanire byiciro bya politike mugabo yegamiye umugambo uri ku butegetsi cyo kimwe n'indongozi z'amashengero usanga zegamiye umugambo uri ku butegetsi bakaba bakeneye bazoja mu nkina mico y'ukwemeza ubusuma buzuba bwabaye kubijanye n'iby'amatora rero makenga ntiyobura
ayo makenga ari ubwoko bwinshi Ishengero ry'Adventiste y'umunsi w'indwi rimaze amezi rifite ibibazo ruhande rumwe rukavuga ko byatewe n'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati n'ubwitwara ku rwego rw'isi yarituye President Nkurunziza kugira ngo afashe umushikanganje barandagiye yemeza kwiki kibazo kitakiri mu minwe yiwe
Ishengero ryagize ibibazo naryo nyene ya leadership ndetse mbere bivanye n'uko hari amateko amwe yazavuye hanze ayo mateko araza atsitaza yo ngaha barakura umurongozi bidaciye mu mategeko na waritwara yitwaye mu bushikiranganje turabona yuko afite ukuri turavuga ko yo barabandanya ariko ikibazo kikagumacikwa ni ukuvuga rero icyo kibazo nagomba namenyesha yuko kiramaze no kwisimbiza kiraje ku rwego rurengeye rw'iwanje bisigura neza yuko ko biri kose ikibazo kizwi ku vyerekeye abadivantiste none munsi gihe bo dukenera kugira tujye hagati tubafashe turabyiteguriye kandi noneho ntibazorinda no kuturondera tugiye gukorana nabo bose uno munsi bego n'icyo kibazo twese twahamagara turabe ko batwitaba kuko twagenze kubahamagara uruhande rumwe rwanga kwitaba ikibazo cya adivantiste uno munsi aho bigeze ni cash specific hageze ahantu bagenda bagaterana amabuye mu isengero bahagwana bagakomeretsanya ikibazo cy'umutekano kirekire twovuga yuko tuzokwiga kwacu
mu Burundi mu gihe cy'amatora amashengero n'amadini ku rwego rumwe n'amashyirahamwe yigenga araserukirwa mu gikorwa cyo kuyacungera no mu mirwi yategura cyane cyane ku nzego z'intara n'amakomine mu mwaka uza naho nyene azoserukirwa kiretse ishengero katolika ryanze kurungika abakandida gushika ubu abegwa n'ingingo y'umushikiranganje barandagiye ntacyo barashima kuyivuga ko n'umunsi bagirana inama n'umushikiranganje basohotse ntacyo babwiye itangazamakuru nk'uko yabikoze Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika
urakoze Eloge tukiri mu Burundi kandi umukuru w'igisagara cya Bujumbura aragabisha abadandaza bagurisha isima ku giciro kirengeye kizwi n'amategeko ko bagiye kwakwa ubwo bubasha bongeye bacibwe n'ihadabu y'ibihumbi amajana atanu by'amarundi iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi baryo mu Burundi mushikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Uriyo nama mukuru w'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura bamwe mu baguzi bayitavye bagarutse kukuntu babona mu modokari manini manini adasiba kuzana isima makomine agize igisagara gaca ikabumuzi wibuye uyu numwe mu bidoga
yagira aboneka yose uko yabonetse bayitanze ku giciro cyashyizweho na leta uko bisanzwe icyo cyerekana ko aba bantu turi kumwe atasiguro n'imwe baduha bicatumye bo isima bayigize igiciro kandi turabona aho ikamyo iza ishitse umuntu ntapfa kubura akavuga ko iyo kamyo yose yaguzwe abenegihugu batonze umurongo barondera isima ubundi nawe agapfa kubura agashyira muri sitoke aca yugara yugaye iyo sima ntigeze ibona kimwe n'ibigahurisha
uretse ko igiciro cy'isima kizwi ari 2,205 ku mufuko w'ibiro 50 iyo sima yihinguriye ubuseko imaze hafi amezi 6 igurishwa amafaranga arenga 33,000 by'amarundi ku mufuko userukira buseko muri iyo nama y'umukuru w'igisagara yemeje ko igiciro cy'isima ihingurirwa muri iryo hinguriro riri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kitarahinduka Prosper Ndangamiye yemeza ko isima ihingurwa ya buseko yagabanutse kubera ingorane z'ubuhinga ariko iyo ngorane iri kwiratorega umuti
haje kubaho ikibazo imashini zirapfa cyangwa dufite inzira zibiri zisohora isima umuhoro umwe uradupfana kandi iyo linye niyo yasohoraga isima nyinshi cyane mu byukuri irapfa dutumaho turagerageza kubishyira mu buryo turarepara birongera biranka dutumaho ikindi cyuma mu Bushinwa kije dusanga sicyo abashinwa baduhaye murabazi kandi muzi kuva ibujumbu rya mu Bushinwa intera ihari ukuntu ingana si ntoya sahunya wikira uyu munsi ejo ngo ugaruke gisubirayo dusaba ikindi kiraza turagifunga tugira umwanya uhagije wo kugira amagerageza y'icyo cyuma ya mayese ubu aho bigeze uyu munsi dusa nkaho twamaze kwizera ko icyo cyuma gishobora kuduha umwimbu mwiza kandi uhagije tugasubira muri bya bihe byacu aho twahora
mu gisagara cha Bujumbura honyine hari ubwo badandaza bisima bakorana n'ihinguriro buseko bagera ku ijana bakavuga ko abayibarangura ko aribo baheza bakayidandaza ku giciro kitazwi n'amategeko uwari mu barangozi b'ihinguriro ry'isima buseko afise akamatera abajijwe umutekano n'intwaro mu guhagararira igiciro cy'isima kizwi n'amategeko agasaba n'abadandaza b'iyo sima kutikika mu kiza ababirenze ko bagahanwa
tuzaguma tubibaha gushika igihabo ubwabo bazavuga ati birakwiye ubwo nagombaga guhamagarira abajejwe umutekano mu gisagara barabe yuko ibyo bintu byaba byararangiye nashaka gusaba abadandaza bisima yuko bakwiye kumva yuko uko isima iduze kidandwa kiduze bitera n'umutekano muti bitera n'ibyiyumviro bibi mu bantu kandi bigaragaza isura itari nziza mu gihugu no ku buyobozi bw'igihugu muri rusange ibyo ni ibintu namwe ubwanyu nk'abanyagihugu nk'abene gihugu mukwiye kurwanira kurwanya ikintu kibaye kimusinde kugira ngo mujye muri speculation mujye mwibuka yuko hari umuntu hari ahepfo ubibabariramwo hama nashaka gusaba yuko umuntu wafatirwa muri ibyo muri ayo makosa mu byukuri yobihanirwa kandi gihano yohabwa nuko yavanga ku rutonde rw'abantu bajebwe kudandaza isima ya buseko
ako kamuka kigwa neza n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa yagabishije abariko bikika mu kiza mu kudandaza isima avuga ibizoca bikurikira kuri mwe nabo badandaza
hajya ngo utamana na mukeba nta kubita urugo nazi ko umudandaza yaronsa akajyo ko kuduza abikora niyo hadabure ibihumbi 500 nuko no kumufuta ku rutonde kwa tuja tubaze ama twasavye yuko intonde tuzironka z'abaronka isima kugira tumenye tuti kwa nakabaronse kintu twavuganye nuko isima ije muri ntahangwa izodandaza muri ntahangwa nta uzovuga ngo jengo nafise umukiriya ngo ari muri asiatique bo cyangwa ari mu kininto oya uwo mu kininto azohabwa nabo bandi
iyo nama y'umukuru w'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ibaye inyuma y'akamo k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umushikiranganji Pascal Baranagiye yasabye mu ndwi iheze abajeje intwaro kuva hasi gushika kuri babura matari kubahiriza igiciro cy'isima
urakoze Desire mu Rwanda naho haravugwa abagabo babiri bavukana bamaze amezi abiri irengero ryabo ritazwi amakuru atangazwa avuga ko Jean Nsengimana na murumuna we Antoine Zihabamwe bakuye imodoka yitwa Ngenzi mu burasirazuba bw'u Rwanda igihe bari bagiye kuramutsa umugore w'umwe muri bo yari ahafungiwe azira kuja muri Uganda binyanyije n'amategeko ni inkuru ya mugezi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda
Amakuru kwibura ry'aba bagabo babiri bavuka n'ijwi rya Amerika yari yamaranye iminsi yagenzura. Kwisonga na makuru twahawe n'umwe mu bavandimwe ba hafi babo bagabo uba mu mujyi wa Sydney muri Australia. Yatwandikiye atubwira ko ku itariki ya 28 z'ukwa 9 uyu mwaka ahagana saa 7 z'amanywa mu murenge wa Karangazi Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda, bwana Jean Sengimana w'imyaka 54 ari kumwe na murumuna we bwana Antoine Zihabamwe w'imyaka 48 abapolisi babakuye mu modoka itwarira abantu mu buryo rusange cyangwa bisi. Bombi ngo bari berekeje Nyagatare gusura madame Jose Ngironsanga. Uwo mugore Ngironsanga nawe yari amaze iminsi afungiwe Nyagatare aho yafatiwe ku mipaka y'u Rwanda na Uganda ubwo yageragezaga gucibusa mu nzira zizwi nka panya ajya gusura abana be bane biga mu gihugu gituranyi. Ngironsanga ni umugore wa Jean Sengimana icyarimwe na muramu Antoine Zihabamwe. Amakuru twakomeje guperereza twamenye ko abo bagabo bombi bari muri bisi itwarira abagenzi hamwe ya agence yitwa Ruhire Express. Ayo makuru avuga ko abo bagabo bamaze kuvanwa muri bisi abapolisi bayiretse igakomeza urugendo. Ngironsanga warufunzwe kandi agomba kubona bamugeraho avuga ko yasabwe guhamagara abo mu muryango ngo bamuzanire amafaranga y'ihazabu. Niko kumenya ko abe bafunzwe.
Njye namenye ko bafunzwe umushinjacyaha babwiye nyine abantu bo kuri RIB ngo bampe telefone kuko baramfunze banyambura telefone. Urambwira ngo ndabampe telefone mpamagara abantu nyine bo muri famiye mbabwire ko bansuye amande bohereza ayo mande kugira ngo ndekurwe. Njyewe narahamagaye bambwira ngo abantu baje kundeba barabafata.
Madamu Ngironsanga avuga ko nyuma yo gufatwa agafungirwa Nyagatare azira gushaka kwambuka muri Uganda bitemewe n'amategeko ubu yarekuwe abanje gutanga ihazabu. Avuga ko yarekuwe nyuma y'iminsi 20 afunzwe.
Nyine bari bandetse ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo ahantu hitwa Buzi. Ngenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka.
Bagufunguye utanze iki?
Atanze 1,500.
Ayo mafaranga yiswe ngo iki?
Ihazabu.
Bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo?
Bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nayo ngo wari urimo wambuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha. Rero wambwiye ngo nintange amande asomera ngo nintatanga ngo ndafungwa amezi atandatu.
Ababuze bombi bavuka i Butare mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda, gusa bwana Zihabamwe we yabaga i Kigali mu gihe mukuru we Nsengimana yabaga i Huye. Kugeza ubu umugore wa Nsengimana avuga ko yabaye ari ku mucuti w'umugabo we uba Nyagatare kugira ngo abashe gukomeza gushakishiriza umugabo we mu gace yaburiyemo. Nyuma y'igihe kirekire basiragira hirya no hino bashakisha ababo ngo bamenye irengero ryabo, kuri uyu wa mbere Ijwi ry'Amerika yamenye ko basubiye mu bugenzacyaha Nyagatare. Bwana Jean Pierre Gatera avuga ko imyaka 25 ishize aziranye n'aba bavandimwe bitazwi irengero ryabo, na cyane ko bose ari abanyabutare bari gufasha umuryango kubashakisha.
Ahari muri Nyagatare twarabajije ahashoboka hose kuva kuri iyo station transit center yaho muri gereza Insinga twabajijemo, gereza Ikibungo twabajijemo, polisi aho ngaho Remera twabajijeyo. Urumva aho imbaraga z'umuntu zishoboka hose nta muntu atabajije.
Bwana Gatera kuri ubu tuye Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda yatekerereje Ijwi rya Amerika uko byabagendekeye we na madamu Ngironsanga ubwo bageraga kuri RIB Nyagatare.
Babanje gutushwiragiza ngo nitubanze tujye muri traffic ngo tubaze ngo polisi ngo bakoze kuri ayo matariki. Aho tugeze tubajije baratubwira ngo ntabwo dushobora ngo kumenya ngo abapolisi ngo bakoreye Karangazi ngo ibyo bibazwa ku murenge wa Karangazi, rero ngo twumva n'ubundi badusubije mu byo bamaze igihe badusiragizamo.
Bwana Gatera n'umuryango nta kintu na kimwe bakeka b'abavandimwe babiri baba barafatiwe, bakavuga ko na mbere y'uko babura nta kindi kibazo bari babaziho, bakagira icyo basaba inzego z'umutekano.
Twe twabasabye yuko badufasha kumenya irengero ry'abantu bafashwe bakuwe mu modoka yari irimo abandi bagenzi ku itariki 28 bagakurirwa mu modoka Karangazi.
Nyuma y'amezi abiri abagore babuze abagabo babo bakomeje kuvuga ko ibibazo birushaho kwiyongera. Uzamukunda n'umugore waziha bamwe twavuganiye hano mu mujyi wa Kigali.
Kuko nibo bahahiraga umuryango nibo bashakishaga, urumva amezi yaba yabiri mu rugo nta kintu cyinjira biba ari ibibazo kuko twebwe nta kazi tugira.
Ntitwabashije kubona umushoferi bivugwa ko rewe wari ubatwaye muri bisi igihe bafatwaga. Birashoboka ko iyo tumubona nawe yari buduhamiriza amakuru y'ihagarikwa n'ifatwa ry'abo bagabo bombi i Karangazi mu karere ka Nyagatare. Ubwo twateguraga inkuru twashatse kenshi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ngo tumubaze iby'aya makuru. Madame Marie Michel Muhoza uvugira urwego yadusabye kumumenyesha aho byabereye kugira ngo abaze amakuru bagenzi be bakorera i Nyagatare. Gusa twarenze turangiza gutegura inkuru atubwira ko ntacyo arageraho. Birashoboka ko umuvugizi wa RIB nagira icyo amenya ku irengero ry'aba bantu azakidutangariza. Ibi bije nyuma y'indi nkuru mwumvise twabagejeje yavuzweho mu minsi ishize hano ku ijwi rya Amerika y'abandi bavukanye batatu bo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda nabo bivuga ko batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 zibafatiye Kigali. Na nuba makuru ijwi rya Amerika ifite nuko imiryango yabo itaramenye irengero ryabo. Mu bihe bitandukanye amakuru y'ababurirwa irengero yakunze kumvikana hirya no hino mu Rwanda, inzego z'umutekano ku ikubitiro zikavuga ko babuze ntabo zifite, rimwe na rimwe bikarangira zibagaragaje zivuga ko ahanini ziba zanga kwica amaperereza ku byo ziba zibakekaho. Wagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Abarundi b'impunzi baba mu ikampi ya Mutenderi mu mahema baragiramiwe n'ibikonyuzi hamwe n'imvura yagakura, nkuko mugenzi wacu James Jovina yahishikiye abitubwiye.
Muyago turapfumbura rwose ugakura kugasigara mu bugaragwa nk'iyi narinze kwinginga uwo uza kusakira yagurutse.
Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru, abireranye abana hamwe n'abo magara yagoye, abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igera aho ishaka kwica abana babo hamwe n'ibintu byabo kononeka. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Inzira apfa ibiti bikavunika kubera umuyaga, nk'agahema kagatabuka, imbeho n'ifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene, abana imbeho ikabica.
Ngaruka mbi zidushikira nkatwebwe tukiri mu nzu z'amahema, nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa, ibiswasi umuntu yaryama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa gikwabura naho umwana musira, nkubu nyene no gafu gusanga kanyagiwe nibindi byose usanga byanyagiwe. Nko mwivyo ruka tusangura ikora dodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe, uronka ukuntu ugamisha umwana gasanga ni hatari nyene, nabo hari nabo bavyuka bakugorura kugama nabandi bigira nk'abatavyumvise.
Magira nyagirwa twombo gasanga twononeka bari watwogeje gasanga ibivu bizabiraho nguruka biza ku meza waleko wamea uroza kasabu ni kakahuta guhera na wana kate wano kutu gya tukaro ndi tegura humu mvili yo mela ngiga wano tsiko na ugea uja uku ya humu wa kinzi humu
ina huna nisa kai nyenu muna hala hala hali ya nomu nituru ajira nili njo kuma kumbibi ya gawira gurusa chane nijisuma chaza na achumu zinzi mhambu za tunye wata duha na chotume
ishira hamu ya Norwegian Refugee Council NRC njoli kolela magisata chokuro nsi muhunzi buraro alikizo muhunzi zivuga yuko cy'ikiringo cy'imyaka 2 zitararonswa amahema cyibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti. Kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse, aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako.
Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe.
Nicyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ibyo kubakira abantu bo basaba bakaduha inzu kweri bo babakoze kuko biragoye.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ni bice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye, kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa. Mu mwaka uheze 2018 iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryubakiye imiryango 2,248 muri uyu mwaka w'2019, rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga gato 1,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo. Mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
urakoze James Jovina nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu kakanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu ngabwizuma tukaba kandi dushimiye na mugenzi wacu Mokbila yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye rero namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.